Ubwa mbere twashaka tuvuge yuko iyo raporo twayibonye, ariko hanini iyo uriko wayisoma yose ni raporo ishaka kwerekana yuko ivyo kwemeza ibwirwa shingiro rihinyanyuye ko vyo bariko birakorwa ku nguvu arivyo na gatoya, kuko uravye abanyagihugu bita bakuza gusigurwa ibwirwa shingiro rihinyanyuye bari benshi kandi baba basanga banezerewe. Nta muntu yovuga yuko yafashwe ku nguvu kugira aze haba mu manama canke agende gusigurirwa. Abandi nabo abiyandikishije bose ntibategerezwa, bose ntiba abiyandikishije bose saba bari mu butegetsi kugira bazosigure ibwirizwa shingiro rihinyanyu.
Mu kirundi bavuga ngo nta mwotsi uboneka inzu itari kwirasha. Hari abantu bamaze gufatwa, boba bamaze guhanwa mu bantu badomwa ko urutoke.
Ariko by'ukuri Frederic Gundikije usabye ya raporo ukayiraba neza, ni za raporo zikogwa igihe cyose ihimirije ibiringo bikomeye bya politiki mu gihugu. Ni raporo rero itandukanye n'izindi zagiye ziratangwa, aho usanga bavuga abajejwe umutekano, ugasanga havugwa abasanzwe bajejwe bamwe bari mu rwagwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi imbonera kure. By'ukuri raporo dufite twebwe usanga ata bintu haniniya yari bya politiki, byaba byakoze usanga n'ibyaha bisanzwe ugakora bihuriranye n'igihe turimo ugashaka gushaka kubigira ibya politiki. Haniniya nicyo twavuga umuntu abahanwa ku byaha baba bakoze, yaba uje mu mutekano, yaba uwo bari mu rwaruka urunaruriya, ntaho yabihuriye igihe cya politiki. Nta gihugu kitakuba mu ibyaha mugabo ntacyo bifatanya ibijyanye na politiki. Turaze mara raporo twe dufite ko turakora raporo nko kwa mezi aheze turakora raporo aje tu nta hamini yacu nta sano tubona bifitaniye ibyaha byakozwe n'uri
muri ko mutubwira ko mwebwe ibirego byose biriko yashikizwa atana kimwe cyo kuri cyo bakimwe.
Oya, si ukuvuga yuko abantu babiri bagwanye mu gacimbiri kanaka, kuko uvuga yuko umwe badasangiye imigambwe ko bitabiba ibibazo bijanye n'iby'amatora, yuko uyu adashaka yuko ibwirizwa shingiro ryemegwa canke akanwa. Ivyo onizo twanse yuko abantu misi yose bama bafata ivyihungabana vy'akazi na muntu atabishira mu vya politike. Nabo mwabonye muri rya raporo aho berekana ifoto ya wa muntu w'umucankuzo, ahantu umuntu ya abapolisi bakoze igikorwa cyabo bamutwaye kujya kumubaza, kubazwa mu gihugu n'umushikiranganji n'uwo ari we wese ashobora kubazwa igihe hariho icyo bikeka yuko yoba ariko aronona. Ni referandumu yateguwe n'igihugu bivuye mu biganiro byagiye biratanga mu gihugu, kandi igihe babona yuko ugiye kurwanya umugambi barakubaza gusa mugabo nta kindi kintu kigeze kuse. Twaravuze ati nibaduheze uturorero batubwire abo bantu ubushikiranganji bwacu tubitohoze, hanyuma ivyabo tubikurikirane. Mugabo nta kintu kinini ya twe twabonye ko twashobora duserukira, haba mu ntara haba no mu makomini. None abantu baba badashaka kwegera inzego bari abantu
egome. Iryo shirahamwe Human Rights Watch rivuga kandi ko vyigaragaza ko amatora kanampaka atekanijwe ku igenekezo rya 17 ry'ukwezi kwa gatanu adashobora kuba mu buryo bugaragara, kuko hariho ibikorwa byo gutoteza abantu batashyigikiye. Aho mu bavuga kwiye
erega naho tuvuga neza yuko bugenda baratwira kuko byishusaga muri iyo raporo byishusaga bivuga muri rusange. Basari kwa kubwira ngo mu ntara ya Muyinga, basari kwa kubwira ngo mu ntara ya Kayanza, ariko by'ukuri waza kura ikintu cyari cyakozwe ugasana n'icyaha rusange cyacyaha gisanzwe, yaho umupolisi yagiye gukora akazi kiwe mbuga kuba yabihuriranye n'ibihe bidasanzwe bya politiki, bashaka kugira ibihe bya politiki. Urabona ko ari umugambi bya raporo ko yateguwe by'ukuri kugira yerekane yuko mu Burundi amatora ya kamarampaka ade n'ibyo shingiro rihinyanyuye atazogenda neza. Ariko uri kurasendera mu gihugu jewe iyi minsi nose nayimaze mu ntara ya Ruyigi narahatembereye ndahazunguka, urabona heza yuko abenegihugu biteguriye kugenda mu matora ya kamarampaka atagahato kagiye. Nibyo dushaka rero yuko abanyamahanga baba bari bibereye batakurikiye ibiri mu Burundi ntibaze baragira amaraporo atuma ibintu bifatwa uko bitari.
Nafta nibyo abandi umushikiranganji w'Uburundi ajejwe ibyerekeye agati y'akazi na muntu. Murakoze cyane rwose kukajya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze kuba mwatwakuye Frederic Gundikije.